Muri kino gihe cirima gy'impeshi harabanyagihugu batandukanye bo mu ntara nyinshi z'u Burundi batarateragira kuko bakirindiriye ifumbire barishye mu ishyirahamwe FOMI ariko n'ubu itarabashikira. Benshi bakabona ko bariko baracererwa, bamenyesha ko bishobora kubagira ku nkyukizi mbi na rijya mu irima riheruka batimbuye kubera ikirere kitagenze neza. Aba ni bamwe muri abanyagihugu bashikiriza umubaro wabo.
Tazemaze gatatu ntonda buramase nibadutabare barabe no kwibatungikira amase haje umujyango wanje kweri ndabona yuko bokwicwa n'inzara.
Tumaze iminsi tuzahirondera tugasanga hari dukeye ikaduhereka ntidukwigwe canke naho tugatonda ugasanga ntayi hari nkuko bibona mu isaha anebundi turarindiriye turabe yuko ihaviza.
Urabona ariko muhabwa igihugu kweri byabaye kananga barahe. Nukubuga bali kete kutuhu turo tuke sange aliku kurelo cha ibitani za haka tekadi mungu ni mheshi ya ashu nukubuga tuwegeti kutera kumatariki mahala nisa mwana kutera kumatariki chumi kutu kutu munani nunga wana utukete kutariki milongi hangi haa chizi gyo tukiteko kutera kurunga.
Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe FOMI Ntirampeba Simon yamenyesheje ko ifumbire basabwa guhingura yavuye ku matoni 27 mu mwaka uheze ikaja ku matoni 37 no mwaka. Bati nico gituma hamwe hamwe bacerewe kubahiriza amasezerano bagiranye n'abarimyi, ariko arahumuriza abarimyi ko igiye kubashikira vuba.
Urazi umwaka uheze ukaraba n'ubu kongeye ko amatori 10,000 bisigura yuko komandi iteri duhuga niko nabana bisigura. Jewe ndiko ndaraba aho tugeze uyu munsi nkaraba naho twari tugeze mu mwaka uheze iyi tariki ndabona yuko umuntu yorema by'ukuri izi toni zahabwa 10,000 buramo tuzatwara byose.
Mu nama n'abarongo y'intara zose z'u Burundi abajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara n'abaserukira ishyirahamwe FOMI bagiranye kuri wa gatatu Bujumbura mushikiranganje Javendira ko buca w'intara ya gatatu mu gihugu yasavye abarongo y'ishyirahamwe FOMI ko mu minsi 10 ifumbire yo bashikiriye beneyo.
Aha rero muri FOMI basavye mu tayi minsi 15 babashikanye ifumbire mugabo natwe tubafitse iyo menace y'abene gihugu babona yuko ibihe bibajana. FOMI mu masa y'iminsi 15 tetegire tuwahe dijuru ifumbire yose ibyo biyashitse yitegerezwa kuca bari mu muceri bavuga yuko hari periode irenganye nayo ifumbire bishaka tana kimuci ibi kimaze abo nibaza ko duca tubagira priorite nabo bariko baratera ibiharage duca tubagira priorite ntitwirabe turaba bene igihugu bajyanye nabo turaba.
Umushikiranganje Javendira ko buca yasavye abarongoye intwaro kuba hafi y'abanyagihugu kugira bamaze kuronka iyo fumbire bayikoresha icyo yagenewe.
Mubabwire abenegihugu uwarose imifuko itatu yari yasabye itanu nuko murasira kuyinzoboneka kuko bashobora kwibaza bati yinzoboneka agacatera ifumbire ayo yinza nakurikije norme aho nawo gukoresha bamwe bajejwe uburimyi n'ubworozi ku mitumba mu mazone bakadukurikira abenegihugu abakuru b'imitumba mubabwire basigurira abenegihugu iyo fumbire turiko dukora hasi hejuru kugira iyo fumbire nayo nyene abatashoboye kuronka iyo yindi igira kabiri bazokoresha mu kubagara bazokoresha mu bintu bikurikira ko nayo nyene bazoyironka mugabo bareke abandi nabo batararuhiye gutera bashobore gutera.
Iryo shyirahamwe FOMI leta y'u Burundi ifisemo imitahe niryo ryonyene rironse ifumbire y'ikizungu abarimyi mu Burundi mu gihe iyo fumbire yahoriva mu mahanga. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.